ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 4 ukwezi kwa mbere kwa kabiri umwaka 2019 muri kumwe na Federica Undikije.
Kwirinda kanseri nkuko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi, ni ukunywa amazi, ni ukurya imboga, ni ukurya imbuto, ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi, ni ukwirinda inzoga nyinshi, ni ukwirinda itabi.
Uyo ni Diane Gashumba, umushikiranganji ajeje guhamagara y'abantu mu Rwanda avuga ku kamaro ka siporo mu kwirinda indwara ya kanseri. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ubukene bw'amazi mu gacimirika gikombe hafi gisagara cya Kayanza. Ikiganiro kirahamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turabigaruka ko mu kanya kari imbere. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda buributsa ko mu rwego rwo kwirinda indwara ya kanseri mu bintu abanyarwanda bakwiye gukora harimo gukora siporo kenshi gashobotse. Madame Diane Gashumba, umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda, yavyibukije kuri bamungu mu gikorwa ca hariwe siporo rusangi mu gisagara ca Kigali kizwi ku izina rya Car Free Day. Ni mu gihe itariki 4 y'ukwezi kwa kabiri kila mwaka isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wo kugwanya indwara ya kanser. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Ikimihurura mu mujyi wa Kigali imbere y'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Bamwe mu batuye umujyi wa Kigali baramukiye muri siporo rusange muri gahunda izwi nka Car Free Day. Hateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'abategetsi. Ni gahunda igiye kumara imyaka itatu aho siporo ikorwa kabiri mu kwezi, kandi ku munsi wo ku cyumweru ni hame. Ubwo iyi siporo ibikorwa, imwe mu mihanda ya Kigali iba yafunzwe ku buryo ibinyabiziga bikoreshwa na moteri hari aho biba bitemereye kunyura, ahubwo hagaragara biruka ku maguru cyangwa bagenda ku magare. Madame Marie Chantal Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali aratubwira impamvu.
Ibinyabiziga bikoresha amamoteri bifite imyuka mibi bizana. Ibyo bikaba bituma wenda bakoraga siporo batagira badahumeka umwuka mwiza. Dufasha rero Abanyakigali tudafunze imihanda yose y'umujyi wa Kigali, kuko binjira mu mujyi wa Kigali abagendera muri Kigali baba bashobora gukoresha indi mihanda, ariko tuba dushanga abantu bakore siporo bahumeka umwuka mwiza kandi bisanzuye mu mihanda batagenda banyuranywa n'imodoka n'ibindi binyabiziga bikoresha za moteri.
Uretse igikorwa cya siporo rusange kuri uyu munsi wa Car Free Day, hakunze no kugaragara ibindi bikorwa birimo ibyo gupima zimwe mu ndwara zikomeye kandi zitandura nk'umuvuduko w'amaraso, indwara ya diabeti cyangwa igisukari n'izindi. Kuri inshuro isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya kanseri, ubutegetsi bw'u Rwanda muri iyi siporo rusange bwibukije abayitabiriye uko bagomba kwitwara mu kwirinda kanseri. Madame Diane Gashumba ni Minisitiri w'Ubuzima.
Kwirinda kanseri nkuko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi, ni ukunywa amazi, ni ukurya imboga, ni ukurya imbuto, ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi, ni ukwirinda inzoga nyinshi, ni ukwirinda itabi.
Nubwo nta mibare ifatika ubutegetsi bw'u Rwanda butanga, ntibubura kuvuga ko kanseri zikunze kugaragara mu Rwanda. Hari kanseri y'inkondo y'umura ku bagore yandurira mu mibonano mpuzabitsina, kanseri y'ibere ku bagore nabwo, iya prostate ku bagabo na kanseri y'igifu. Minisitiri w'Ubuzima yanibukije uko abagore bashobora gutahura ibimenyetso bya kanseri y'ibere.
Kanseri y'ibere umugore ashobora kuyisuzuma itaragera kure. Kwisuzuma buri gitondo, kwikanda ibere, kumva niba nta tubyimba turimo cyangwa inurugunyu, amaganglion, cyangwa kureba ibere ugasanga ryahinduye ibara cyangwa ugasanga imoko yinjiyemo. Ibyo rero bibonye ihutira kwa muganga kugira ngo batazasanga kanseri yakurenze. Ariko n'abagabo mushobora gusuzuma abagore banyu kanseri y'ibere. Ukareba mu gitondo ese ibere ry'umugore ntabwo ryahinduye ibara, ukarikanda ukareba ko nta tubyimba turimo, mujye mumenya abagore banyu ko bateye, murebe ko imoko itinjiyemo, umubwire uti nyaboneka tujye kwa muganga.
Bamwe mu bamaze iminsi bitabiriye siporo rusange mu mujyi wa Kigali bakavuga ko byabafashije ku buryo bugaragara.
Ni siporo iramfasha, ituma na buri munsi nibuka noneho nkakora siporo kugira ngo
iyi minsi ibiri nakubwiye mu kwezi itazaza njye nta ngufu ufite yatumye ngabanya ibiro bitanu nari mfite 55 ufite ibiro 70 kandi mfite ingufu rwose zihagije nawe wabibonye kuva siporo yatangira navuye nyamira kunirukanka ngera kugeza none ahangaha urabona ko ngikora siporo kandi mfite ingufu.
Uyu we twahuye n'abavuye kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze.
Nipimisha umuvuduko w'amaraso, nipimisha mbega uko umubiri wanjye uhagaze, ariko nsanze nta kibazo. Bambwiye ko nta kibazo mfite mu mubiri. Siporo y'uri umusiporotifu hari byinshi, hari indwara nyinshi bikurinda, cyane cyane ukumva uri n'umuntu udafite amavunane mu mubiri.
Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bugakomeza buvuga ko iyi siporo rusange igiye kumara imyaka itatu igenda itanga umusaruro. Meya Rwakazina:
Bimaze kugaragara nubwo tutarabipima mu buryo bw'imibare ifatika ko icyumweru iyo twakoze Car Free Day umwuka uba uri muri Kigali araba ari umwuka mwiza. Icyo rwose turifuza no kubishyira mu buryo bw'imibare kugira ngo tubimenye. Icya kabiri nicyo ntirirwa mvuga ni akamaro ka siporo. Ubundi nyirago twagiraga abantu b'abasore wenda abagabo gusa, ariko ubu ibyiciro byose bisigaye byitabira siporo. Siporo rero uretse kuvura stress abanyakigali baba biriwemo cyangwa bamaze mw'icyumweru ibyumweru bibiri, ariko ituma abantu bagira n'ubuzima bwiza.
Kugeza ubu kuri muri munyarwanda ufite ubwisungane mu kwivuza, ubutegetsi bumusaba byibura kwisuzumisha rimwe mu mwaka kugira ngo amenye uko ahagaze. Ku rundi ruhande ubutegetsi bukavuga ko kubera guseta ibirenge mu kwisuzumisha biba intandaro yo kutabona imibare ya nyayo ku barwaye kanseri inahitana hafi miliyoni 10 z'abatuye isi buri mwaka. Kuva mu 2012 nibwo mu Rwanda hatangijwe urukingo ku bana b'imyaka 12 rubarinda kanseri y'inkondo y'umura. Minisitiri w'ubuzima Madame Gashumba akavuga bimwe mu bituma kanseri ikomeza kwiyongera.
Ubwiyongere bw'abantu banywa inzoga, abantu banywa itabi, nabyo ni ibituma kanseri zimwe na zimwe ziyongera. Ikindi, kera abantu baryaga iby'ikinyarwanda bakarya imboga cyane cyane. Uyu munsi turigana imico y'amahanga, turashaka kurya amavuta mu biryo byose.
Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Ukeneye bw'amazi burugarije abanyagihugu ku mutumba Kavumu, komine Kayanza, intara Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Abo banyagihugu bamenyesha kwamagara yabo abangamiwe n'umubano hagati y'abubakanye utose karakubera isuku rike. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Fidelite Ishatse.
Mu gacimbiri Gikombe nko ku kilometero y'umusi ya 10 uva ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza icitwa Ibombo na Cobazi, abanyagihugu barenga abajana 3 bahaba baronka amazi meza babiza kuya naho nyene bakayakura mu masoko.
Nta bombo rihare turagenda iyo mu masoko iyo kure gose.
Isoko rya mbere ngiriri ya hari ya fari ya kwiri ya mihana, irindi rigira kabiri niyo hiyi yo iyo hantu bita mu Gwimba. Na hantu hari isoko rije vuga ngo riri hagufi umwana umutumye aya masaha ubu bari nka saa 3 ari ubuvango kagaruka saa 6.
Ingaruka z'ubukene bw'amazi ziribonekeza ku bana no kubakuze.
Umwana yadusoba ko rikarenga utameshe kukubera ingorane z'amazi. Ntuzogira ubuzima bwiza bumota neza utamesa utaronka amazi nako gasabune naho karonka, nta kuntu uzogira ubuzima bwiza tinga umwana ngo agire ubuzima bwiza.
Turabona n'abana biwacu ntiboga ntaho boronka bogera amazi apfa kure, none wumva wa mwana azoronka ubuzima bwiza gute sikwa kugwara kubera atamazi neza atari.
Abakenyezi bari mu bahagira ingorane cyane kuko iyo bataronse amazi boga beza bigatosekaza umubano hagati yabo nabo bubakanye.
Nimba uvuye iyo mu misozi ukabasha kwiryamira uko ugasanga ubuguru bwarateteye bwarumye kukubera nturonka ubuzima bwiza bwo kuronka amazi ngo wiyode.
Ye kanca nirabira hirya nawe akaraba hirya, none we worarana n'umuntu ubona ati iyo kice ukaca akuhindukirira nyamara ukabyeze ucukuma wirabiye abantu ku rusoberero n'imicafu nyine abayirikwanye.
Kuvuga ngo kwiyoza ngo kumukenyeze ngo umugabo kuki atemera ko kugenda rutiyogeje, icyo kintu n'ugufashanya kuko babana nyabagabo naho bari baradutoteza nabwene kubwabo ntibiyoze biyoze gute biyoze nabwene kandi yamazi adukiye hano kunyene.
Naho abo bagabo bavuga ko bakunda isuku muri bo harimo abogurume.
Atamazi yaraye mu nzi wanje ntawe no kwiruka kuza kuyaka, nawe nshamenya yuko kumbura atayo yararanye nyamazi nshamita ngenda dakaraburuma ariko nshagira guca mu maso nongera ngira gucurume mu mutwe mfata intoki guca nkaza ngira guca mu rume
kubyatsi.
Kubyatsi mwene ibyo
kisigurume
rero tibapuke tiniyogeje bandabye.
Ku ruhande rw'abakenyezi ikibara gishinga nuko iyo bavyutse biba ngombwa ko boga ariko bakabura ico boga na cyane cyane iyo baraye baranguye amabanga yabubatse
uvyutse nta mazi ubona mutam ya gutembere yubasha kwigira uko nyene kuko nta mazi uwo wari usanzwe ufise ntayo wararanye none mu gatondo uzovyuka kuyahiga nta kuntu wozinduka kuyahiga ngo uri kurahiga ukarabo duca tugenda tumota nabi kukubera nta mazi twarose
abo bakenyezi n'abagabo bamenyesha ko ubwo buzima bwisukura iki babayemwo ko ari intambamyi cyane cyane mu mibereho yabo no ku magara yabo ivyo biruko mu gihe mu gisagara ca Kayanza basezerewe ubukene bw'amazi kuva hubatswe ikigega kigeranizwamo amazi avuye ku misozi abo banyagihugu basaba kugirwa nk'abandi
tuyabonesha amasuko twumva ngo agenda mu gisagara bayahaye abandi bo mu Kayanza natwe batadusigiye ibombo ica ino iwacu ngo natwe duheze dutere imbere
nizo mpamvu mu dushikira imbere mukadusabira amazi aha hafi twonyaruka kuyaronka
musenyeri wa komine Kayanza Jean-Marie Manirakiza tumurondeye yatubwiye ko aho gacimbiri kari ku musozi uhanamye kandi ko bitoroshe kuhashikana amazi naho biruko yamesheje ko yimirije kuhagendera maze bakarabira hamwe nabo vyega ukugene bobigenza kugira ngo amazi meza ashike muri ako gacimbiri ku mutumba Kavumu mu ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Kira
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
impanuro zitangwa nuko imiryango ireze abana bagendana umugira wa sida yama mu biganiro nabo bana ndetse n'abaganga bakurikirana co kimwe n'ibisata byitaho imibano n'inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Francine ndiho kubwayo
Icyo nakoze narahagurutse nje gukomera induru hanze kuko numva kumengo hari kintu
nabona bangirira impuhwe cyane
nta utamba yumvise iyo nkoro abari inkuru ibabaje kandi cyo gihe nabona yuko
uko niko bavuga bakiri inkuru y'umubabaro yababwira ko bagendana umugera wa sida bose ni impfuvyi abavyeyi babo bahitanywe n'umugera wa sida ubwo gwaruka twahuriye mu gisagara cha Bujumbura aho basanzwe baba bakanarangurira imirimo itandukanye umwigeme twayaze atubwira ko bwa mbere atarazi n'ibiriko biramushikira yabona gusa abantu bamwumvira impuhwe atazi gituma
womenga niki rya mbere ndanabyumvise ntacho vyambwiye n'ukuri umwaka wa mbere nabaye umuntu w'umwana nyene gusa nabona bangirira impuhwe cyane n'utahora mvugisha akaza muhira ngo nanje kukuraba kwibaza igituma abantu bahaza kukuramutsa batahora bakuramutsa ibiki aho nari niga muwindwe shitse mu munani naragwaye ntamanja kwa muganga aho sanzwe nkurikirano barambwira ati wohagarika siporo gatoyi n'ibikorwa biruhisha kubera ko nari nameze nk'ugwari igitigo ati kugira ngo ubanze ukire niho rero najana ordonance ku ishuri mbona ku ishuri barakangutse nkabona abantu bose baguma baza kundaba abigisha banyerekana urumva discrimination iratanguye niho rero nakanguka nanje nkavuga basha barambwira ati rega ni ingwara ikomeye ni ingwara idakira aho nyene ubwo babuca buratangura kuza guhera ico gihe naragwaye ndihebura na ya miti bampa bantanguza ntangura kuyanka rero
aba bandi babiri nabo bati twararengewe tuburuko twifata ahubwo turanagira iciyumviro cyo kwiyahura
nta uryoherwa nta utamba yumvise iyo nkoro abari inkuru ibabaje kandi ico gihe nabona yuko icururinguye ko hama maheve yanje nabona yuko ahagaze nabona yuko ubuzima buhagaze ngiye gupfa twumva sida wumva yuko ari yarurufu ico gihe rero nanje numva yuko ubuzima bwanje buhagaze hasigaye iminsi mike ngiye gupfa n'imiti ntari bwatangure kuboneka neza rero ico gihe yarakababaro muri jewe ndibuka yuko nahatswe no kwiyahura mu gabira
makoma resulta mu ico gihe nta bintu byo kuvuga ngo barinda gutegura nyene yamperenye ishuko nyene nta kintu yarinze kurindira bon narameze nkubaye ikijuju kubera numvume ngo sindavyakiriye kuri jewe numvume ngo si jewe yihenze icyo nakoze narahagurutse nje gukomera induru hanze kuko numva kumwe ngo hari kintu nyene kindemere mu mutima yarageza kongarura mu biro danka cyendata mugabo kuva ico gihe nta mwanya afite kuvugana n'umuntu numva mengo ndihebuye numva ico ndashobora gupfa numva nta vyizigiro vya kazoza mfise ndagira n'ivyumviro vyo kwiyahura kuko numva mengo nta bundi butima sigaje kwizi eh kuko numva mengo harageze ko mfa ko nabona ko umuntu agwaye sida egare ko
mu gisata kijejwe kumviriza abana n'imiyabaga bamenyesha ko iyo myaka igoye kuko abana baba bageze no kugarariza abavyeyi canke ababareze wo twavuganya sigura ko babayagisha barondera umwizero kuri bo gutyo bagashobora gutahura bakanakurikiranwa neza
biragoye kuko umwana bamaze kugira mu myaka igoye twita umuyabaga aho sanga amaze kwinjira mu bintu byo kugira imigenderanire n'abandi bahungu bagenzi abakobwa bagenzi amaze gutangura kumera nk'uwanka amategeko y'umuryango icyo umuvyeyi yavuze akamera nk'ubucanka kugira yerekane ko nawe yakuze twebwe iyo miyabaga ikintu nyamukuru no kugwiza ikiganiro kubiyegereza kindi naco no kubatahura ntitugombe kubereka ko ari makosa tukabatahura tukabiyegereza gucyo twe bakatwizigira iyo bamaze gutwizigira rero twa twakita confiance mu gifaransa biratuma tuganira neza
imijyangireza abo bana isabwa nayo kuguma yaga n'ibisata bijejwe kubakurikirana kugira bamenye ingene baba bahagufi na ya miti ntibazohave biyumvira kuyihagarika wige na mashure baje mu bundi buzima. Francine ndio kubgai Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho nkuko mubimenyereye iminsi yose nk'amango ni cha gihe cyo kubashikiriza ikiganiro kwa Nyaburunga dutegurirwa na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice ca kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku masezerano y'umwe bw'abarundi abatumire ni babandi nyene batatu ambassadeur Guillaume Rizovio arongoye inama nkuru y'igihugu ijeje umwe bw'abarundi no gusubiza hamwe ambassadeur mwaramutse
mwaramutse neza ndaramukije n'abatumva bose
sanga muri kino kiganiro
murakoze
murakoze nawe wundi turi kumwe ni honorable Tatien Sibomana umuvugizi urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
ndakora mu kijeje rero mu kandi mu kijeje n'abatwumviriza bose
sanga muri kino kiganiro
mwakoze kunumira
mwakoze nawe uri turi kumwe ni Remi Havyarimana umuhinga mu byo gutatura matati bidaciye mu nguvu akaba narongoye ishira hamwe Maison Liwele d'Espoir mushinga naye Havyarimana mwaramutse
mwaramutse neza Jerome kandi turaramukije n'abari ko baratwumviriza
sanga muri kino kiganiro
murakoze cyane
koze nawe
ane burundi mugira mahoro ndabaramukije mu bumwe bw'abarundi kandi mbasavye jambo bamwe bihaye kugaya baragaye umugabo ibagaye jambo
Rizovio hari intama myizituma uno munsi amasezerano y'umwe bw'abarundi adashigwa mu ngiro vy'ukuri
murakoze ubwa mbere nagomba kuvuga yuko itariki abarundi biyemeje bumvikanye ko bose abo basinya ajya amasezerano y'ubumwe itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri nkuko mugenza njeje kubivuga nta ntwaro n'imwe itagenda kunamira ico cibutso kandi no kwa kabiri uza twese tuzoka
mwese murafatana amaboko mu karirimbo igende y'umwe bw'abarundi
yego
muheto wabasoko
yego nico gituma rero ico kibazo c'ubumwe urabona imyaka 28 renganye kigumaho kandi nagomba ndakubwire yuko ico kibazo kizogumaho ndigishobora yego mi ni kibazo
nibaza ko havotera ubwo abarundi kandi uwo mu inama nkuru y'igihugu yabivyo nyine
ni kibazo tubwirizwa gufata nkama twese tukaguma twibuka yuko tubwirizwa kubungabunga ubwo bumwe rimwe rimwe nkuko byamaze igihe biba tukabona bagomba kubwonona tukagerageza kuwatorera muri ico gihe imiti kugira ngo ntibabandanye bagomba kubwonona ni naco gituma mbere ni naco bashinze inama nkuru yijeje ubumwe yukuraba abantu hose hoba hahoba hoba mu bintu byerekeye
ahantu hoba hari gihengere
hari gihengere gutanga impanuro
bakaza barasubanya
gufasha gusobanya hanyuma rero ukamenya yuko ibyo bintu uko bimeze ntihagira umuntu azokwihenda ngo afise umuti aterera mu barundi guca ngo ndabatereye mu bumwe ngo mucimo buronka mwese nibintu byo kwamiza ko
mwebwe rero igikorwa cyanyu no gukorera mu banyapolitike mukaba
banyapolitike nico kintu ca mbere kuko nibo bahenda abanyagihugu nibo bahenda abanyarucari nko bakavuga ngo ubwo bumwe ngo aho babo aho babusinya mu tariki z'ibyo mu 1991 ngo abanyagihugu bose ngo barabiririmbye ngo barabugize ariko bagaca inyuma bagabasuguma mu mugongo wowe uvuze ibintu hari ico bimaze nico gituma navuze nabivuze tashyana kamvata nabi jewe ubumwe jewe ndabwemera kandi ndabugendera jewe mu mvugo no mu ngiro no mu mutima urumva ariko nimusubire guhinda abantu ngo mubuvuge mutabwemera
ubu bashinze wewe
kirahamba
intambamyi
y'ubwoba bwo gutinya mwene wanyu muraba muri kumwe urabona nawe agacagira ubwoba mwese mukagira ubwoba
ukavyura ubwoba
ubwoba bwa mwese induru zikavuga n'imipanga igasohoka cyangwa insoro urumva icya kabiri jewe ico mbona n'abantu bitwaza abandi bavuga bati nabo mu bwoko bwabo barondera ibibanza byo gutwara
abinyegeze nyuma y'ubwoko
binyegeze nyuma y'ubwoko bagatera ubwoba ubwoko bwabo ubwoko barimwo ngo ngaho turahonye murabona ariko bo
ariko harabogira nk'ivyo none bakinyegeye nyuma y'ubwoko bagatera ubwoko bwabo bavuga ati turahonye
je nibaza yuko uburorero ari bwinshi cyane kuva 69 kuva 72 kuva cyari mu 93 hehe byarabonetse yuko hari abapolitisiye binyegeze nyuma y'ubwoko bwabo murumva ariko bavuga ngo tiki n'igihe cyanjye we ndonse kugira ngo nshikire ubutegetsi icyo ni iyo ni intama ya kabiri ikomeye ariko yafatiye hejuru ku bwoba nayo izindi ntambamyi zindi nazo zozo nizisanzwe mugabo mu gihe izo ntambamyi twebwe tuziyumva tukazumva tukagerageza kuzigwanya uko dushobora mu mitima y'abantu kuko hariho n'umuntu yatwara kera UNESCO yavuze ati burya ingwano iva mu mitima y'abantu ko ingwano iva mu mitima y'abantu rero ni mu mitima y'abantu tubwirizwa gushira inzitizi z'ukubwira ngo ntibashikire uwo mutima jyo mbaye ndavuga ingwano izo zibiri kandi zikomeye
Honorable Tatiana hari intambamyi ubona zishobora kubangamira iyubahizwa ry'iyi ndahiro abarundi barahiye imyaka 28
intambamyi ya mbere ni uko abategeka batuba babwiyumvamo niyo ntambamyi ya mbere batiyumvamo aya masezerano y'umwe w'abarundi
kandi barahira n'imbere y'ukwinjira mu mabanga yuko
nakuba ari umwe gusa sije nawe uciye abona dusa n'abanganya imyaka twawusanzaho indahiro mbi ntigwaza mu nda yaba ibyo barahirira mu mbwirizwa nshingiro n'ibindi babikurikiza uko biri igihugu ntikiba kigeze aho kigeze cyo nandi pa plus
niyo batabyiyumvise iyo bintambamye gute
babwira mu kironi bati umwe ruvi bukuruga kwira igihugu cyose iyo utegerezwe kurongora waragiye iyo hageze gushora inka hari hiya zirongora we naho wisamaza yamaze kubona ko isaha yo gushohira ikaze imbere zarakurikira umutegetsi rero ameze nk'iyo nka y'indongozi sofuka nayirusha n'ubwenge niwe ategereza kwereka iyo migambi yose yaba iyo y'ubumwe bw'abarundi yaba iyo guteza imbere igihugu mu buryo bucanke buriya yaba iyo mu nzira y'umutekano umutegetsi ariko ku isonga atagiye imbere ngo yereke abatwara bamufasha gutwara n'abatwagwa cyane cyane ibintu birayangara aricyo gituma rero intambamyi ya mbere kuba kudashaka kw'abategetsi n'umutegetsi manque de volonté politique
ariko uko ravuga ko abategetsi ni hejuru wavuze ko
ni hejuru
muri banyarucari ubumwe bwibereye yo babwiyumvamwo
ubumwe jewe ndavyemera ko buriyo yaba butariyo mushinga na Jerome turakurikirana ibivugwa turakurikirana ivyandikwa yaba barundi bari yabibereye mu mitumba batari bamaze ku kumva ko ico kibazo cumwe warundi ari nkora mutima kubana neza nabo babana basangiye gupfa no gukira bahana kunye bagakene baterereranira abagwaye babajana kwa muganga iyo bataba bamaze kuvyinshiramo ngo babone ko ico kintu ari kintu iragi abasogokuru basigaranye bategereza kubumbatira yakubwiye ko ibintu byarayanga ico genda cemera kandi ndagifite ivyemeza
uti ntambamye ya mbere
rero kudashaka kwa bategetsi n'abitwa ko bagira politique mugana ugira politique atari watwara abafise ahagarukiriza
aho no kugira uvuge nka wewe naho ugira politique ko
yego yaba rije ndabigira umwe wa bwaratsi mategeye icyakabiri uzobye avuze ati ubwo mugabo yagarukiye hagati ndavyemera gose no mubagize ry'amasezerano yarusha no mubatanguye kugira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bakaca no kuri amasezerano yarusha aravuze ati ubwoba kandi yavuze ko ubwo bwoba buba bafise ishingiro cyangwa utari fise
bega
kuza abarundi bamaze gupfa mu matariki atandukanye mu myaka itandukanye mu bihe bitandukanye ko bavuga mu kirundi bati ingoma yagukanzira aho rugahunga none ubwo bwoba nta shingiro ubwo bafise ariho bava bacika ku muti bati kugira rero ntibasubire gutinyana umwe ngo yitwaze ngo wewe ufise abazoda b'ubwoko bumwe ejo baranyica ninasinzira mukondora zose nawe ufise ubwoko igitigiri kirengeye ntaronse bankingira ejo niwabishaka ugacufata ubutegetsi bwose n'igisoda uzonyica atanu ukoma induru ibyo n'ibintu dutegereza kuvugana kure iyo arusha barabivuganye ntibari mu bwoko bwose ariho baca batora inyishu rero
ntabwo bashobora guterwa nabo banyapolitike navuze bashobora guhunga
atarega nahampagaze hariho gushaka kwa politiki tukaba tumaze kugira aya mategeko aya masharte aya makoro nagira nkwibutsa bibaza yuko ngo amasezerano yarusha ngo yabuze ingufu kubera atabihano byategekanijwe nagira nabibutse ka munyamategeko mu gitabo c'amategeko mbona vyaha harimo ingingo zerekeye abantu bigisha urwango aversion raciale nama article ari muri ko mu gitabo c'amategeko mbona vyaha mugabe iyo ugushaka kwa politike kutariho umushikiriza amanza wa republika aratinya kuyikoresha mu guhana umunyapolitike mu guhana umutegetsi aba yigishije urwango mu mvugo canke imungiro ese ko barabishaka icyo ni kibazo rero ya duca tugaruka izo ntambamye ubwo baburiho kandi ntiwaba ubuze icyo buvako ari cyo gituma babitoreye inyishu kugira tutsinde ubwoko buvahana hari inzego z'umutekano tuzigire gutya umwe wese yumve ko inzego z'ijenerali zitwara igihugu zibe gutya umwe wese yumve ko aserukiwe ahandi mu buzi bwatandukanye bigende gutya naho nivyo biriko birakogwa
ico twe twisangije abari ku butegetsi no munsi bahiganwa n'abari ku butegetsi ejo bagomba kubugarukako kandi babavuyeho baca bagaruka kuko ntahaja kuko naho yateguye kuko nuri yasanzeyo amusanga mu bintu adashobora kubamwo ni bimwe navuga we wabakorota avuye hejuru nibi rero bica bitera ikibazo abitegurira uburongozi bibuke ko ntibagiye kuguma mu gikoni hari imeza bategura bari mu gikoni kuko bategura imeza igihe rero bigumiye mu gikoni gusa ku meza baguma babarindiriye kandi kenshi babisaba nabi cyane
urakoze cyane ndagushimire Remi Habyarimana nibutsa kuri umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu ukabona rongoye ishyirahamwe mezo Libere d'Espoir wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze kudutumira kandi turashimiye n'abatwumvirije
urakoze ndagushimire nawe Ambassadeur Guillaume Ruzovio nibutsa kurongoye inama nkuru y'igihugu jejwe umwe gw'abarundi no kunywanisha abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze cyane cyo nokongera gusari nuko
Inama nkuru iriko irakora kandi ikorana n'abarundi bose no guhumuriza cyane cyane Tatiana.
Yego. Urakoze cyane ndagushimiye nawe na Rabe Tatiana Sibomana nibutsa yuko umuvugizi urunani amizero y'abarundi wakoze kitabo kino kiganiro.
Mwakoze kubonumira kandi n'ejo nzobanguka. Ako nohereza ko nuko jewe ntavyo gusiga inkore ku maso ndiko ndakura. Ibikorwa n'ibidakorwa umuntu arabibona. Gusa nuko atawohenda barundi ngo aremera amasezerano yo mu barundi ariko aho nyanga amasezerano yarusha ari yo yaraje kuyashira mu ngiro.
Urakoze ndagushimiye nawe wahisemo gukurikirana ikintu kiganiro ndagukipfuriza kuranirwa aho uri hose mu byawe no mu bawe naho butaha.
Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye iki kiganiro. Turabashimiye kandi kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Ijwi rya Amerika. Turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.